Iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri tariki 10 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'2017. I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio. Ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu.
Murahemukira President of Republika Paul Kagame. Ibyo muri gukora ntago mukorera. Genda mukorera kandi. Tugomba kwemera ko mu Rwanda gomba kuba demokarasi. Niba abanyamakuru bafotoraje n'abivuga byose uko mubayeho kumirwa mu kubita abaturage n'ibyo.
Woni Maître Bernard Ntaganda wo mu mugambwe PS imbera kuri yo mu Rwanda aganyifato z'inzego z'umutekano mu rubanza rw'abagize umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara muri sentare nkuru ya Nyarugenge ku mugwa mukuru I Kigali. Iyo nkuru cyo kimwe n'iyindi yerekeye abakinguza amateka bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babiri baraye babonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza hamwe n'iyerekeye imvura ivanze n'imiyaga yasenyuye ibitari bike mu ntara ya Murambya. Turazibashikiriza kiza mukanya mugume ku maradio yanyu. Reka riko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres aranegura ibitero byo kuri wa mbere byakozwe n'abarwanyi bahurikiye mu muhari ADF mu ntara ya Kivu y'uburaruko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byavuyemo yicwa ry'abasirikare babiri ba ONU bamuka mu gihugu cya Tanzania abandi 18 barakomereka. Mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa mbere n'umuvugizi wiwe Guterres yarahujije abagenzi n'imiryango yabuze ndetse na Repubulika Zunze Ubumwe za Tanzania yifuriza abakomeretse gukira n'ingoga. Guterres asaba abategetsi ba Leta ya Kongo kunyarutsa gutohoza kuri ubwo bwicanyi no kurengutsa imbere y'ubutungane abo buzokwagira. Arangiza asaba ubugira kandi imihari yose yitwaje ibirwanisho muri icyo gihugu kubishyira hasi kandi akavuga ko ibitero bitumbera inteko zibungabunga amahoro bishobora kujya mu murwi w'ibyaha byo mu ntambara kandi bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Muri Tanzania imodoka yunguruza abantu mu bwoko bwa minibus yaraguye mu kiyaga Victoria ihitana abantu 12, batatu gusa nibo bashoboye kurokoka. Ibyo byashikirijwe mu itangazo ryasomwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu kuri uyu wa mbere jo. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yababajwe n'abo bantu bafiriye muri icyo kiyaga kiri mu ntara ya Mwanza. Iyo modoka yataye barabara igeze ku kiraro cy'ahitwa Kigonga ni muri district ya Misungwi. Ibimenyesha makuru byo muri ako karere bivuga ko abo batatu bashoboye kurokoka barobwe n'abari aho igihe iryo sanganya ryaba. Igihugu cya Nigeria kuri uyu wa mbere niho cyatangura guca imanza kivunga za mbere z'abagirizwa kuba abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Nigeria buvuga ko abo barwanyi bashika 2000 bafashwe kuvaho Boko Haram utanguriye kwica abantu mu mwaka wa 2009. Abantu 2000 nibo bamaze kwicwa muri ubwo bwicanyi, abandi 2,600,000 barahungiye mu buraruko bw'igihugu. Salihu Otman Izahe avugira ubwo bushikiranganji amenyesha ko abarwanyi bashika 16,670 bafungiwe mu ikambi ya gisirikare y'i Kayinji ari bo bategekanya kuburanishwa ubwa mbere. Mu nyuma hazokurikira abandi 651 bafungiwe mu kambi ya gisirikare y'i Giwa I Maiduguri ku murwa mukuru w'intara ya Borno mu buraruko bw'igihugu. Amenyesha kandi ko muri bose 5 azokwicwa bazocirwa ibihano bihuje n'ivyaha bakoze. Umurwi w'abahinga ba ONU washyizweho gucungere iyubahirizwa ry'ibihano byafatiwe Korea ya Ruguru umumesha ko hari ubwato 4 bumaze guca kubiri n'ibyo bihano buca bubuzwa kugerera ku kivuko icyaricyo cyose cyo ku isi. Ibyo byashyikirijwe kuri uyu wa mbere na Hage Griffiths ajejwe gutunganya ibikorwa muri uwo murwi. Amenyesha ko iyo ngingo yafashwe ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 10 kandi ko bwafashwe butwaye ibidandazwa muri Korea ya Ruguru kandi icyo gihugu cyarafatiwe ibihano. Amakuru atangwa n'abegereye abo bahinga avuga ko ubwo bwato bune bwahowe gutwara ibizuku, ivyuma hamwe n'amafi muri Korea ya Ruguru bisanzwe biri ku rutonde rw'ibibujijwe n'ibyo bihano kwinjizwa muri ico gihugu. Griffiths avuga ko bubaye bwa mbere muri Kaise County ubwato gutwara ibidandazwa bubuzwa kugerera ku kivuko cyo kwisi. Hano muri Leta Zunze za Amerika, amazu y'abantu ashika ku 1,500 hamwe n'izindi nyubakwa z'ubudandaji zarahiye ziratokombera zituriwe n'umuriro wadutse muri Leta ya California muri Leta Zunze za Amerika. Ibyo bikaba byashikirijwe kuri uyu wa mbere n'umukuru arongoye igisata kijejwe kurwanya imiriro muri iyo leta. Nta muntu yapfuye aratangazwa, ariko abatari bake batazwi ibitigiri muri iyo miriro yadutse mu makomine atatu yo muri iyo leta barakomeretse. Abantu 20,000 barahungishijwe, barimwo n'abari barwariye mu bitaro vyari muri ivyo bice. Igisata kijejwe amashamba n'imiriro muri California kivuga ko icateye iyo miriro yadutse ku munsi w'Imana catanguye gutohozwa. Amakomine ya Napa, Sonoma na Yuba yasinzikajwe n'uwo muriro yashizwe mu bihe nk'ivy'ibihugu biri mu ntambara. Imvubu zirenga 100 zaratowe zarafuye mu ruzi ruca mu ishyamba cimeza muri Namibia. Umushikiranganji w'ibidukikije muri ico gihugu yabitangaje kuri wa mbere ko zishobora kuba zishwe n'indwara y'amakara canke maladie du charbon mu Gifaransa. Amatohoza rero akaba yaratangwe kugira bamenye intandaro y'ubwo rupfu rw'izo mvubu.
Urakoze ya Louise kuri ayo makuru udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda. Sentare nkuru ya Nyarugenge yarunguruje inshuro ya kabiri urubanza rw'umunyepolitiki atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, umwari Diane Shima Rwigara, kubera inzitizi zibandanya kwiyerekana muri urwo rubanza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagire Ubusa i Kigali mu Rwanda.
Abarigwa bose uko ari batatu bongeye kugezwa mu rukiko baboshye mu mapingu. Umutekano haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo wari wakajijwe bikomeye, kandi abapolisi byibura bane kuri bururegwa nibo bari bamurinze mbere yo kubinjiza mu rukiko. Nta jwi nta n'ishusho byari byemewe mu rukiko ku banyamakuru uretse kwandika. Imbaga yakubise iruzura mu cyumba cy'urukiko cyari cyongerewe impintebe ariko bibi by'ubusa, ku buryo umucamanza yifashishaga indangururamajwi ngo buri wese n'abari hanze bumve. Abaregwa Diane Shima Rwigara, murumuna w'amahora Anne Rwigara, na Mukangemanyi Adeline Rwigara ubabyara, noneho bageze imbere y'urukiko bunganiwe na Maître Pierre Celestin Buhuru. Uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko haba mu bushinjacyaha n'ubwanditsi bw'urukiko batamuhaye imyanzuro y'urubanza ngo abashe kuburana. Ati urukiko rugendera ku mategeko ngo rukomeze ruheshe ishema igihugu, dufite amategeko meza yanditse rero nakurikizwe. Akeneye inyandiko mvugo z'ibyafatiriwe kwa Rwigara avuga ko ari byo ntandaro y'ibyaha bakurikiranyweho. Ibyo ni amajwi y'ibiganiro kuri telefone, ubutumwa baregwa bandikiranaga kuri WhatsApp. Ibaruwa Anne Rwigara bivuga ko yandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique urutonde Diane Rwigara yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora rugaragaza imikono yashyigikiraga kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yashize, kugira ngo barebe ko imikono aregwa niba yarayihimbye n'ibindi. Yasabaga ko umucamanza yasubi ku rubanza mu gihe cy'iminsi 5 akabonana n'abaregwa bakaganira kuri dosiye yose. Yasabye kandi ko urukiko rutegeka ubushinjacyaha bugatanga inyandiko mvugo za dosiye. Umucamanza yamubajije niba barihuje muri sisiteme n'ubushinjacyaha n'ubwanditsi kuko ariho iyo myanzuro igaragara. Maître Buhuru yavuze ko hari ibyo adashobora kugeraho nk'iyo myanzuro atekereka niba muri sisiteme harimo ibirego bibiri. Ubushinjacyaha bwikomye umunyamategeko kugira ubushake buke kuri iyo myanzuro, buvuga ko imyanzuro igaragara n'urukiko. Bwavuze ko bakekwaho ibyaha batabirenganiramo bwemera isubika rubanza, ariko busaba ko bitafata iminsi 5 kuko ari ikirego cyihutirwa kigomba guhita kiburanishwa mu masaha 72. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba kuri iyo dosiye hagaragara impamvu bushingiraho bubakeka maze busubira bizako ziriho, ariko bushimangira ko butabaha dosiye yose kuko icyiciro bugeze hari ibanga kuko batagaragazwa abatanga bo hamya mu iperereza rigikomeje. Maître Buhuru yavuze ko nk'abanyamategeko nabo babika amabanga kandi ko batakwica amategeko. Hari bimwe mu bimenyetso nk'ibaruwa bivuga ko Anne Rwigara yandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique n'urutonde Diane Rwigara yashyikirije Ndeke byose asanga nta banga ribirimo, cyane ko byamaje gusakazwa mu bitangazamakuru. Nkamwe mu majwi agize ibyo biganiro bimwe mu bitangazamakuru by'imbere hano mu gihugu byarangije kubitangaza binakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Madame Mukangemanyi Adeline Rwigara yatsi ijambo maze azamura ikiganza abwira umucamanza ati: "Nzamuha icyubahiro cy'Imana kandi ndabashimiye. Aleluya." Nimvugo mu ijwi rituje yazamuye amaranga mutima mu rukiko maze bamwe bazunguza imitwe abandi bimyoza mu majwi yo hasa abandi bubika imitwe yavuze ko batazi ibyo baregwa ati baduhe dosiye nge n'abana banje tumenye ibyo baregwa bagumye kugenda basa n'ababiduciramo amarenga. Ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa bose bamenyeshejwe ibyo baregwa kandi n'amajwi y'ibiganiro ku matelefone bayumvishijwe babazwa. Urukiko rwanzuye ko nta mpamvu yo gutegeka ubushinjacyaha gutanga inyandiko mvugo za dosiye kuko hari bimwe mu bimenyetso Metre Buhuru yabona. Rwanzuye ko igihe yakenera amajwi yajya kuyumvira mu bushinjacyaha. Ku mwanya wo gutegura dosiye rwavuze ko ari uburenganzira baregwa bemererwa n'amategeko ariko bakabuhabwa bwa nyuma kuko ubwa mbere batabukoresheje uko bikwiye. Urubanza rwanagaragayemo bahungu babiri ba nyakwigendera Sinaporo Rwigara, Arioste Rwigara na Aristote Rwigara. Rwanagaragayemo Maitre Bernard Ntaganda, Perezida Fondateri w'ishyaka PS imbere kuri ritavuga n'umwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ryamaze gucikamo ibice. Mu magambo make n'ijwi rya Amerika uyu munyapolitike yavuze ko kuza muri uru rubanza aricyo yise kugurizanya kuko nawe ahora afungwa afungurwa. Aha ku rukiko wabonaga ibitangazamakuru byo mu Rwanda na mpuzamahanga bishaka kumva icyo avuga kuri uru rubanza rw'umunyapolitiki mugenzi we. Maitre Ntaganda nawe washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu 2010 ntibimuhira agakomereza muri gereza nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo. Ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge igipolisi cyahise gihagarika ibiganiro yahaga itangazamakuru maze kibirukana mu ifasi y'urukiko. Umva uko Ntaganda yabwiraga abapolisi bamushushubikana n'itangazamakuru.
Oya hangana ni muri parike ni mutabera
parike y'abaturage
n'ese ko waje gutera
murahemukira Perezida wa Repubulika Paul Kagame ibyo muri gukora ntabwo mumukorera ngenda mukorera kandi tugomba kwemera ko mu Rwanda agomba kuba demokarasi niba abanyamakuru abafotoraje n'abivuga byose uko mubayeho uko mwirwa mukubita abaturage n'ibyo ubwo niba mumuhutaza umuturage mumuzamukiza
ntibyahereyeho kuko no hanze y'ifasi y'urukiko abapolisi bari bashushubikanye Maitre Ntaganda bashatse no guhohotera abanyamakuru ngo batagira icyo bakora. Kuri mikoro z'ibitangazamakuru bitandukanye Maitre Ntaganda ati
uko byagenda kose nabivuze demokarasi igomba kubaho mu Rwanda bazanyica havuka abandi nta waruzi ko Diane zavuka bazanyica havuke ba Ntaganda Bernard benshi ndagira ngo nongere bishimangire u Rwanda ntago arakarwa u Rwanda rugomba kwemera demokarasi nkuko ibindi bihugu byemera demokarasi cyane cyane ibidukikije.
Abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Rwigara aregwa icyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano gikomoka ku mikono yakusanya agashaka kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntabigereho kuko ngo yasinyishije n'abapfuye. Nyina ubabyara Adeline Rwigara warabunanamo n'icyaha gifatwa nk'umwihariko cy'ivangura no gukurura amacakubiri. Ibi byaha byose abaregwa bavuga ko bishingiye kuri politiki. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa 10 bagira ubusa ijwi Amerika ikigali.
Abakinguza amateka bo muri leta zunze ubumwe za Amerika babiri James Inhofe aserukira leta ya Oklahoma na Michael Enzi aserukira leta ya Wyoming barabonanye na Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ejo ku munsi wa mbere i Bujumbura mu Burundi. Mu byo bayaze harimo imigambi y'iterambere y'u Burundi hamwe n'ivyerekeye wa mugwi ujejwe kuri no kunywanisha abarundi nkuko tubibwirwa na Alain Diomède Nzeyimana icegera cy'umuvugizi wa presidansi y'u Burundi yakurikiranye uwo mubonano abivuga. Bavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nyiricyubahiro umukuru w'igihugu yahaye umubonano umukenguzamateka Jim Inhofe yarahekejwe n'umukenguzamateka Mike Enzi bakaba rero bari baje kuramutsa umukuru w'igihugu nk'uko basanzwe babikora. Bakaba bavuga yuko Mike Enhofe we yari amaze kuza inshuro zigera kuri 8 bakaba bari baje kugira ngo n'ubundi babandanye imigenderanire iri hagati yabo hamwe na imigenderanire hagati y'ibihugu u Burundi na Repubulika ya Amerika.
Mu majambo make cyane rwose ikintu bashitse ko n'ikihe ikintu bayaze cyane n'iki
cyane cyane umukenguzamateka Jim Inhofe yashimiye n'ikibazo mu kuri gihugu ukuntu akoresheje ibishoboka byose kugira ngo uburundi butere imbere akanamushimira cyane cyane yuko ari umukuru w'igihugu yashyize imana imbere ati na twebwe muri leta zunze ubumwe za Amerika yuko dukora mu kazi ka politiki imana turayashyira imbere ati turanafite n'umugwi wo gusenga imico kuwa gatatu ibyo bita prayer breakfast ati turasenga ati igice cyose turanasengera n'u Burundi ati kugira ibintu biri imbere mushaka yuko ibihugu biri Uburundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikorana. Benshi bari umukuru w'igihugu akaba yabwiye ko igikorwa kiboneka kintu kirakorwa ubu ari kugira ngo Uburundi buheraheze ibikorwa cyatanguwe byaturutse mu masezerano ya Arusha, kugira ngo Abarundi bamenye ukuri, bamenye n'ukuntu bashobora kubikoranira kubyagiye birakurikirana kuva Uburundi ubu habuze nta yuko ikwirakwira, kuko abenshi barabizi yuko igihugu cyagiye kiraca
muri iki gihe. Hari ikibazo gihambaye cyane rwose eka c'ibiganiro bihuza Abarundi cyane cyane ibibera hagati byarabaye, ariko ibiganiro bihuza Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bibera Arusha byabitekanijwe ko ibyo biganiro bibanda bizoba muri uku kwezi kw'icumi. Ibyo biganiro ku Barundi benshi eka no ku n'ibihugu bicuditse n'u Burundi, ibyo biganiro byarateje cyane rwose. Hari ikintu wavuze ku byerekeye kwihutisha ibyo biganiro bihuza Abarundi?
Icyo kicyo cyerekeye mu biganiro kigeze kigaruka mu biganiro bagiraniye uyu munsi.
Muri iki gihe nk'uko mubizeye mu ndwi iheze harabaye ibyemezo bibiri vyo mu rwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ujejwe agati y'akazi ya muntu, aho vyibonekeza ko hariho ibintu vyereka agati y'akazi ya muntu katubahirijwe mu Burundi. Icyo kibazo ntabwo senateur James Inhofe na senateur Michael Enzi bigeze bakiyagana mukuru w'igihugu.
Nk'uko nababwiye abo bakenguza amategeko baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari baje cyane cyane kugira ngo bumvirize ibiriko birakorwa hagati mu gihugu, kugira ngo igihugu kirabe kwishyura kukinura mu byereke gutera imbere. Bakaba batangiye rero muri ibyo byinshi bisanga rimwe na bimwe bigaruka ku binyoma bigenda biravugana hirya no hino kuri za interineti.
Tugarutse ku rwo rugendo rwa senateur James Inhofe na senateur Michael Enzi, mwavuze ko cyane cyane bashimikiye ku migambi y'ukuntu Burundi bwotera imbere. Hari impanuro baba bashikirije kugira ngo Burundi nabwo nyine buze bwafata inzira y'iterambere?
Ego me nyacyo mukuru w'igihugu yaberetse ibisata bimwe na bimwe abagwizatunga muri Amerika bashobora gukorera mu kugira ngo igihugu kisonume gitere imbere. Hakaba hariho wanashaka n'abagwizatunga basanzwe bamaze gutangura gukorera ngaha mu gihugu cyacu Burundi, aho ibikorwa biboneka Burundi bukeneye ari nk'ibintu by'umuyagankuba, cyane cyane mukamuzi yuko n'igisata
Ala Diomede Nzeyimana icegera c'umuvugizi wa presidence y'u Burundi, ndabashimiye cyane rwose ku kanya maduhaye.
Murakoze cyane.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuve mu Burundi tugaruke mu Rwanda gato. Ibiro by'igihugu bijejwe ibiharuro mu bisata bitandukanye kimaze gutangaza ko mu Rwanda ko abantu bashika ku 600,000 badafise akazi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Assumpta Kaboyi.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare cyari gisanzwe kigaragaza umubare w'abashomeri gishingiye hanini ku bantu baba bifuza akazi bakigashakisha, ariko ubu uyu mubare wiyongereyeho abakora ubuhinzi bw'amaramuko butabasigira ibyo bajyana ku isoko. Ubushakashatsi bwasohowe kuri uyu wa mbere n'ikigo gishinzwe ibarurisha mibare mu Rwanda bugaragaza uko isoko ry'umurimo rihagaze mu gihugu. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abafite akazi bangana na 3,318,000 n'abantu 632, mu gihe abageze igihe cyo gukora mu Rwanda ari 3,625,529. Bisobanuye ko barenga 600,000 mu Rwanda batagira icyo bakora. Gusa uyu mubare nturimo abakora ubuhinzi bashaka amaramuko, nabo bo basigaye babarwa nk'abadafite akazi muri iki gihe. Ikigo gishinzwe ibarurisha mibare mu Rwanda kigaragaza ko abo bahinzi bagera kuri 1,165,986 nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza. Aba bahinzi bongereye umubare w'abashomeri mu Rwanda, abenshi ni abiyitirira uyu mwuga ariko bakarengaho bakaburira n'icyo kurya.
Hari igihe twawe nkanjye ubwanjye nabonaga 180,000 kuko icyo gihe nari nkirufite, none byararangiye no kugira ngo mbone icyo kurya. Ubu ngubu ni amahane,
turashonje ubu byahatari.
Turagiye cyiza ahubwo ko twabereye turaho gutyo n'ibitoki twabiretse
kubera ko inaha imvura yahiga gake iyo tugera igihe cyo guhinga kagera igihe cyo guhinga izuba rikava imyaka igihe imaze kuba myiza izuba rigacana hagasarura bati hakunda gusarura abantu bake no hahora n'inzara mbega muri make
kubera ibihe by'ibiza byagiye biba kenshi hagiye hava izuba
ntabwo mukigira ya myaka ngo murye muvuture byararanye
nta myaka myinshi kiriho
ubushakashatsi bwa muri twe kuri uyu wa mbere umubare w'abanyarwanda badafite akazi uri kuri 16.7% ubariyemo n'abahingira amaramuko ubushomeri mu rubyiruko hagati y'imyaka 16 kugeza kuri 30 ukaba buri kuri 21% ugendeye ku mashuri abantu bize abafite akazi bangana na 51% nta mashuri bize 29% bize amashuri abanza 5% biga icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye na 9% barangije yisumbuye 6% n'abarangije kaminuza umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda Murangwa Yusufu yavuze ko impamvu iki kigereranyo cy'abashomeri kiyongereye ari uko abakora imirimo y'ubuhinzi bw'amaramuko babazwe nabo nk'abadafite akazi muri iki gihe
kubera ko ubu ngubu abantu bose bakora ariko ntibasagurira amasoko ntibanunguke ngo bahabwe amafaranga ubu twabashyize ku ruhande bitavuze ko nta murimo bafite bidavuze ko ntacyo bakora bafite ibyo bakora ariko icyo twifuza ni ukubona ko buri muntu wese ufite icyo akora yunguka akabona amafaranga cyangwa akabihemberwa
Murangwa yavuze ko umuntu ubarwa nk'ufite akazi ari ubasha kwitunga agasagurira amasoko cyangwa se ufite akazi ahemberwa yavuze ko nubwo imibare iri hejuru nta ngaruka izagira ku bukungu bw'igihugu ahubwo ifasha abantu bashinzwe igenamigambi gutegura ejo hazaza
Icyakabiri imibare se ifite ingaruka ku bukungu mu magambo make nta ngaruka ahubwo ingaruka nziza zihari nuko imibare nk'iyo yasohotse igatandukanya abafite umurimo ariko utari akazi gatanga umusaruro ufatika ibyo byose bikamenyekana neza ingaruka nziza nuko abashinzwe za gahunda na za barabireba neza bakamenya ibyo ari byo bagategura neza ubukungu bikagenda neza mu myaka
Minisitiri w'imari n'igenamigambi Ambasaderi Claver Gatete yavuze ko iyi mibare bagiye kuyiheraho bashyiraho ingamba zigamije gushakira benshi akazi Gatete abajijwe impamvu abarangije kaminuza bafite akazi bakiri bake yavuze ko hari ubwo umuntu arangiza adafite ubumenyi bukenewe n'abikorera ariyo mpamvu hashyizweho gahunda zitandukanye zifasha abarangije kwiga kwihugura bakagira ubumenyi bubafasha kujya guhangana ku isoko ry'umurimo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Tugaruke mu Burundi kandi imvura ivanze n'umuyaga yarasenyaguye ku muhingamo wo ku munsi wa mbere amazi atari make yongera yonona imirima myinshi mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi Uramatari w'iyo ntara Emmanuel Niyongeko yabwiye ijwi rya Amerika ko ivyononekaye bitaramenyekana patiri mukuru wa paruwasi Muramvya Geraze Mugero w'Imana Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Diane Ninahazwe yamubwiye bimwe mu byononekaye muri paruwasi yabo tubatega amatwi
Iyo mvura yatanguye kugwa isahindwi n'igice hanyuma rero iragurura amabati hariho uruhande runini rw'amabiro ane akaba na chapelle dusengeramwo na partie de toilette n'igice amabati y'isengero yagurutse ibyo nibyo byabaye
uburaro abapatiri bo ngaho basanzwe babamwe ubwobwo ntacu bwabaye
twagize imana uwo muyaga w'igihuhusi ntiwashikiriye ivyumba turaramwo kabara kamara amazi ntituba tukivuga ngega
iyo sengero yo ngaho imuramvya n'isengero izwi yuko inasengeramwo abantu batandukanye baza bava mu micungara ritandukanye igize intara ya Muramvya yononekaye ku buryo abantu bashobora kuba barasanasana bagapfa kuhasengera canke ni uburyo atawuza kuhasengera muri uno mwanya
hagurutse nk'amabati ashika hafi 25 mugahantu ni hanini ubu dufise ubwoba yuko hasubiye kuza umuyaga ushobora gucutuma ugurura byinshi hanyuma kandi hariho kuri urwo ruhande nk'ibyuma bifasha mu majwi bishobora guca byononekara imvura iciyigwa icyo gituma turonsa abagira neza batugwana ko hakiri kare ngo babagize neza cyane
hari ico muri ko murakora ku rwego rwa paruwasi kugira ngo mube murasanasana n'utwo twasigaye mwongere mukingire n'ivyo mwumva bishobora kuhononekarira
ku rwego rwa paruwasi twagize imana ko vyabaye ariho turi kugira ngo duce dutabara nk'amadokima menshi yo mu biro vya patiri mukuru mu biro vy'umukarani mu biro vy'ababikira bakiri ibintu kuko iyo mvura isaniya niyaduhitiye ko turi ko turagerageza gutabara ibyo twoshobora gutabara ngico cyambere nico kinini hanyuma ibindi yemwe twiteza batugarukira ko nyene
Patiri mukuru wa paroisse Murambya Gerazize mugero w'Imana tubashimiye cyane gose kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
yemwe nanye ndakenguruse cyane kuri iryo jwi rya Amerika kuko riratugarukiye ko no mukutwereka yuko yumvise byatubayeho murakoze cyane
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye Reka tubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza bimwe mu ngingo nyinshi zitandukanye zisobanura imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki 12 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1492 ubwato butatu bw'igihugu cya Espagne bwari buyobowe na Christophe Colomb bwashitse ku izinga muri iki gihe ari amazinga ya Bahamas. Kwibuka iyo tariki bizwi ku izina rya Columbus Day n'ibintu byabaye ku mwaka utashe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ico gihe. Iyo tariki yatumye haba uguhanahana gukomeye mu makungu kw'ibifungurwa, ibitungwa, ibitegwa, abantu n'indwara vyahinduye isi. Kubera izo mvo umwaka w'1492 ubonwa n'abakurikirana ivya kahise batari bake ko ari wo mwaka ufise insiguro nini cyane mu mateka y'isi. Abantu baba kwisi bari yongeye ibirenga inshuro zine kuva mu mwaka w'1492 bari yongeye inshuro zibiri hagati y'umwaka w'1650 n'umwaka w'1850 naho impamvu zavyo ari nyinshi imvo nyamukuru y'ukongerekana bikomeye kw'abantu kwisi vyavuye kukuboneka kw'ibifungurwa ukwiyongera ku bifungurwa vyabakavukire muri Amerika nk'ibitegwa bitanga ibifungurwa nk'ibigori ibiraya itomati biyoba imyumbati inanasi piripiri na noix de coco vyaragize uruhara rukomeye ibiraya vyacitse igifungurwa gikomeye cyane ku bakene mu karere ko muri Amerika yo hagati n'uburaya bwo mu buraruko ibigori n'imyumbati vyazanye ubwa mbere mu karere ka Afrika mu kinjana cya 16 bikaba vyasubiriye ivyimburwa abanyafrika bari basanzwe bafungura ukuzana ubwa mbere mu Bushinwa ibifungurwa bivuye mu karere ka Amerika nk'ibiraya ibigori n'ibiyoba vyatumye abantu biyongera bikomeye cyane hagati y'imyaka y'igihumbi n'amajana atanu n'imyaka y'igihumbi n'amajana atandatu na mirongo itanu mu kinjana cya 18 abarenga icya gatatu c'abantu baba ku isi icyo gihe baba mu gihugu c'Ubushinwa imbere y'umwaka w'1492 nta micungwe yabazwa muri Leta ya Florida nta bitoke vyavugwa mu gihugu ca Equateur uguhanahana ibifungurwa ku isi kuva icyo gihe vyatumye amatomati azanwa ubwa mbere mu Butaliyano ikawa muri Colombia na Indonesia inanasi zizanwa ubwa mbere mu mazinga ya Hawaii ibitego bitanga kawucu bizanwa muri Afrika ipiripiri izanwa muri Thailand Ubushinwa n'Ubuhindi shokora nayo izanwa mu gihugu c'Ubuswisi ugushika ku bwato butatu butoyi kwizinga mu mazinga ya Bahamas vyatumye ibintu bihinduka bikomeye cyane ku isi mu buryo bitari bwibonekeza imbere yaho vyagize ingaruka zikomeye kuri kazoza kikiremwa muntu mu binjana vyakurikiye vyatumye haba imigenderanire hagati y'ibice bitandukanye vyo ku isi biciye mu budandaji uguhanahana ivyiyumviro n'imico mu mwaka w'1492 abantu baba ku isi icyo gihe batanguye kuja hamwe nk'umuryango mpuzamakungu ivyo bikaba vyagiriye akamaro abantu bose bo ku isi
iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo ndetse mwese mwaduteze amatwi turabashimiye dushimira n'abadufashije kwegeranya ibiganiro byo muri kino gitondo ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma kuri micro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloise Bigirimana tubifurije umunsi mwiza murakoze
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.